yatwandanirize mu Rwanda Lieutenant Jean-Claude Seyoboka aheruka kurungikwa mu Rwanda n'igihugu cya Canada yarengutse bwa mbere kuri sentare ya gisirikare aho yagirizwe ivyaha vya genocide sentare igomba kwemeza niba uyu mugabo yoburana afunzwe canke ari hanze na vyinshi vyavuzwe kuri uno munsi wa mbere w'urubanza kuko Seyoboka yavuze ko azogira ico ashikirije hari umwunganira uwo nawe akaba atashitse muri sentare Kigali ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa
Lieutenant Jean-Claude Seyoboka yageze mu rukiko yambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi gitoshye riranga imfungwa z'abasirikare bwa rubwambere ashikirijwe umucamanza nyuma y'iminsi 10 agejejwe mu Rwanda hashingiye ku cyemezo cya leta ya Canada nyuma yo gusubiza ibibazo bijyanye n'umwirondoro we Lieutenant Seyoboka yabwiye urukiko ko adashobora kongera kugira icyo avuga umwunganira ataragera mu cyumba cy'iburanisha Abajijwe impamvu ataje aherekejwe n'umwunganira Seyoboka yavuze ko yaje yizeye kumusanga mu rukiko kuko bari babonanye mu mpera z'icyumweru gishize Impande ziburana zumvikanye ko Seyoboka afite uburenganzira bwo gusubiza ibibazo by'urukiko ari kumwe n'umwunganira dutegeka ko ababuranye bagomba kugaruka mu rukiko nyuma y'iminsi 3 n'uyu munyamategeko yabonetse Lieutenant Jean-Claude Seyoboka imyaka 50 yabaye umusirikare mu ngabo za kera z'u Rwanda abarizwa mu mutwe w'ingabo zirwanisha imbunda ziremereye yaramaze imyaka 21 aba mu gihugu cya Canada aho yari yarahungiye mbere yuko yamburwa ubuhunzi yirukanwe na Canada imurega ko yari yaratanze amakuru atuzuye ubwo asabaga ubuhungiro ndetse n'u Rwanda rukaba rwaramushyiriyeho impapuro zisaba ko atabwa muri yombi mu mwaka wa 2007 Lieutenant Seyoboka yakatiwe n'urukiko gacaca igifungo cy'imyaka 19 adahari ahamijwe uruhare mu byaha bya genocide yakorewe mu murenge wa Rugenge mu mujyi wa Kigali kugeza ubu ntaravuga niba yemera cyangwa se ahakana uru ruhara shinjwa Jean-Claude Mwambutsa BBC gahoza miryango I Kigali